Ibikorwa by'ibanze by'inama byatangujwe kuri uyu wa mbere n'ihuriro rigira 17 hamwe n'ihayanishwa gurisha hagati y'abagwizatunga n'abadandaza ndengambibe bava mu bihugu 21 bigize uwo muryango. Amakuru umukozi w'ijwi ry'Amerika yakuye mu mugwi uri kutunganya ibikorwa avuga ko abagwizatunga barenga 108 aribo bitabye iryo hayanishwa. Ku ruhande rw'Abarundi, abadandaza ndengambibe barashima kubona iyo nama yakiriwe n'u Burundi, ariko baridoga kw'inzitizi zikiri nyinshi iyo bashoye ibidandazwa byabo mu bihugu by'uyu muryango wa Komesa. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika habari ku mupaka w'u Burundi na Congo biyumviye ibi bivugwa n'abadandaza. Abo badandaza bavuganye nabo nabaje bukana muri Congo mu turere twa Murongwe, Uvira, Runingu, Sange, Kamanyora, Kavimvira na Karamabenge. Ibidandazwa by'amazi, imitobe itandukanye, ifi, isima, ibyuma byo kubaka n'impuzu. Iyo bajanye ibyo bicuruzwa byabo niboroherezwa.
Muri Kongo afite nk'akantu k'ubushefu gatoya ategereza kuguhagarika, kandi aguhagarika amahera utegereza kuyatanga. Kira muntu wese yiyadukije ategereza kuguhagarika, urumva ntibyoroshe, ugasanga nyine ya nyungu nari kunguka ugasanga iragabanutse. Uratanga amahera menshi rwose, kira muntu wese azayigira umushefu. Urashobora no guhura n'umuntu akaca kuhagarika ibidandazwa ngo zana amahera, kandi utayamuhaye wirirwa ngaha.
Nta matike baduha,
ntacyo bakubwira kugira gusa duhaye amafaranga gusa, kandi nta rupapuro bagwagwemeza.
Mu ihuriro ry'abadandaza b'u Burundi CFCB bavuga ko bashima cyane ugukorana hagati y'ibihugu by'uyu muryango wa Komesa. No mu gihe ibibazo bibonetse ku ruhande urucanke ruriya, hariho uburyo bwashyizweho bavuganiramwo ikibazo kibonekeje kigatora inyishu. Umushingamateka Olivier Suguru arongoye ihuriro ry'abadandaza b'u Burundi CFCB kuri izo ngorane z'abadandaza b'Abarundi, ikintu cy'abasaba
igihe ibibazo nk'ibyo bishitse nuko abadandaza bitumenye shaki kare bakamenyesha ihuriro ry'abagwizatunga CFCB, kuko tusanga dufitaniye amasezerano hagati ya Chambre de Commerce ya Congo FEC na Chambre de Commerce y'u CFCB, kugira ngo umudandaza agize ikibazo mu gihugu kinaka muri ibihugu byacu kwa bibiri dushobore gufashanya. N'abarundi bagize ikibazo rero kuri kote ya Congo, nuko bitumenyesha hakiri kare tuje duhamagara bagenzi bacu kwe dusanga dufitaniye amasezerano amasukaheza na mwenye bakawatunganirizo.
Umwe muri abo badandaza n'umugabo agendana ubumuga yari mu Gatumba ku Rugarika. Urudandazwa ndengambibe arumazemo hafi imyaka 2 byamukuye gusegerereza kandi bimutungiye umuryango. Hamwe na mugenzi we w'umufasoni bose batashimye ku myirondoro yabo imenyekana, basaba ko bakuru b'ibihugu bagiye gukorana mu nama yo ku wa 4 bavugana ibyo bibazo bagira mu nzira bigatora umuti ubutagisubira inyuma.
Inzira ntiyoroshe, dusaba ko abakuru b'ibihugu bagiye kuvugana bo kwicara bakayaga, kugira ngo abo bantu batuburabuza nabo bareke kutuburabuza, hanyuma dukore twidegembya. Iyo turiko turagenda umuntu avuga ati ahantu mbega ndaca gute, naho ntitugenda umutima udatekanye.
Natwe badandaza abato bato twosaba ko n'ukuri nka kote ya Congo mu Burundi byovuma kote ya Congo kuhugabanuka ibintu byo kuza basaba amafaranga, bakavugana bakaza baratworohereza.
Mushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu Burundi, Chantale Neje imbere aburongo yarahumuriza abo badandaza ndengambibe kumuti w'ibyo bibazo uzoboneka kuri uyu wa 30 Gitugutu ku mupaka u Burundi buhana na Congo.
Regime commercial scientifique irakora hagati y'ibihugu biri muri Komeza ndetse hano mu Burundi, kazoyitanguza ku itariki 30 ukwezi kw'icumi uno mwaka nyene ku mupaka wo mu Gatumba hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ubu abakora urudandazwa ndabukambibe tarenze amafaranga 2,000 y'amadolari ku munsi bazoheza boroherwe, kuko bazogira ama declaration bakoresheje iyo procedure ibafasha gutamara umwanya munini no gushobora kujabukana ibidandazwa byabo byoroshe.
Igihe umunyamabanga mukuru wa Komesa Chireshka Popwe yariko yugurura iryo huriro yahumurije abadandaza, ubunyamabanga bw'umuryango Komesa buriko burakorana cyane n'ihuriro ry'abacuruza n'abagwizatunga b'uwo muryango CBC, kugira ngo hateze imbere ukwishyira n'ukwizana kw'abantu no guhanahana ibidandazwa mu karere ka Komesa biciye mu korohereza abadandaza mu karere. Dutegerezwa gukuraho intambamyi. Aha rero ndahashimike ko ntidushobora kubandanya tuvuga ibijanye no kwinjira mu karere mu gihe ibyo kwishyira no kwizana bikitugoye cyane. Raporo y'ubudandaji yo mu mwaka w'2023 y'umuryango wa Komesa yerekana ko uwo muryango wose ugizwe n'abantu imiliyoni 640 hamwe n'urugero rw'ubutunzi herungana n'imiliyaridi 1994. Mu bidandaza bihanahanwa mu miryango ya Komesa, EAC na SADC, ibice birenga 70% byabyo bica mu muryango wa Komesa. Iyo raporo igaragaza ko Burundi bushorera muri uyu muryango ibidandazi bifite agaciro k'imiliyoni 45 z'amadolari, bugasumira mu masoko mpuzamakungu y'uwo muryango ibidandazwa bifite agaciro k'imiliyoni 180 z'amadolari. Umuryango w'isoko rusange ryo mu buseruko no mu mumanuko bwa Afrika, Komesa, wavutse mu kwezi kw'12 umwaka w'1994, usubiriye uwundi muryango w'isoko rusange ZEPO wari wavutse mu 1981. U Burundi bukaba bwatanguranye nawo.